kiganira byo ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwasuhuza muri 10 na Venice nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Do n'ingingo nkuru twabateguriye. Abarundi barenga ijana bari mu nkambi ya Nakivale muri Uganda bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamusaba ko yabafasha gusubira mu gihugu cyabo.
Turumva ko bene wacu bavuye mu Rwanda, za Tanzania n'ahandi, ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi aramahoro.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Nakivale mu Burundi kandi amashyirahamwe yategamiye kuri leta avuga ko kuva mu mwaka 2015 abantu barenga 250 baburi birengero. Imikino ya Afrobasket ibera mu Rwanda irakomeje. Kuri uyu wa kabiri ikipe ya Uganda irahura n'iya Nigeria, ya Sudani y'Epfo irahura n'iya Kenya. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, mwiriwe na muteze amatwi. Turahera kuri Afghanistan. Leta Zunze za Amerika yararangije imyaka 20 heze yari muri Afghanistan. Umutegetsi akomeye w'abatalibani yabwijwe rya Amerika ko indege za nyuma za gisirikare za Amerika zavuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Kabul inyuma ya saa sita y'ijoro. Ibi abatalibani babivuze Perezidansi ya Amerika, White House, hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bemeye ko bazobandanya gufasha guhungisha Abanyamerika hamwe n'abandi Banyafuganistani babangamiwe gushika baheze. Perezidansi ya Amerika n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuze mu gatondo kejo ku wa mbere ko abantu 116,700 n'amajyanindwi bahungishijwe kuva aho abatalibani bafatiye Afghanistan mu ntango z'ukwezi k'umunani. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yabwiye amenshi makuru ko Abanyamerika 600,000 bakuwe muri Afghanistan muri icyo gihe, ariko ko hari igitigiri gito kiri munsi y'200 kigisigayeyo. Kuri iyi nkuru nyene kuri Afghanistan, Leta Zunze za Amerika yararangije ibikorwa byayo bya kidiplomasiya i Kabul icaye murira ibyo bikorwa muri Qatar. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika Anthony Blinken. Yavuze kandi ko Kongere ya Amerika igiye kuzomenyeshwa iyi ngingo yafashwe. Ishyirahamwe rya Buraya ryarakuye Leta Zunze za Amerika ku rutonde rw'ibihugu byo kugendera, ryongera risubizaho amategeko yerekeye COVID-19 ku ngenzi ziva muri Amerika. Ni mu gihe abandura bashasha hamwe n'abakigwa mu bitaro muri Amerika biyongereye mu ndwi ziheze. Ingingo yeje ku munsi wa kabiri ku ngenzi zitari izankenerwa cyane yafashwe inyuma y'amezi abiri uwo muryango wa Buraya wugururiye abakerarugendo bava muri Amerika, naho Amerika yagumye yugaye ku ngenzi z'abanyaburaya. Mu ndwi iheze abandura bashasha ku munsi muri Amerika barenga 150,000, igitigiri kingana n'abanduye mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka. Abinjira ibitaro ku bwa COVID-19 barongerekanye gushika ku 100,000 bangana nabo mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Israeli, Kosovo, Libani, Montenegro na Macedonia ya ruguru nabyo nyene byarakuwe kuri urwo rutonde.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji wa Israeli ajejwe kwivuna abansi yaraganiriye na perezida wa Palestina mu ntara yagererewe ya Cisjordania. Ni ibiganiro vya mbere izo mpande zibiri zagiranye haraheze imyaka. Umubonano wi Ramala hagati ya Benny Gantz hamwe na Mahmoud Abbas ni ikimenyetso cy'uko hashobora kuzoba igihindutse inyuma y'imyaka iheze ata kuganira hagati ya Abbas n'abategetsi ba Israeli kubaye. Uko gukumirana kwatanguye ku butegetsi bw'umukazo bw'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ku Banyepalestina ashyigikiwe n'uwahoze atwara Amerika Donald Trump. Ibi bihugu uko ari bibiri ubu bifise abategetsi bashasha aribo Perezida Biden hamwe n'umushikiranganji wa mbere Naftali Bennett. iyi ngendo nshasha ya Israeli iba ihaheze iminsi ibiri Perezida Joe Biden asavye umushikiranganji wa mbere mushasha wa Israeli gutera intambuko mu gusunonura ubuzima bw'abanye Palestina muri Afrika abantu bakekwa kuba intagondwa zigendera ku byiyumviro bya Kiisilamu barisha abantu bashika 19 mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nkuko byavuzwe n'abategetsi bo muri ako karere abo bategetsi bavuze ko abo bicanyi basambuye amazu bongera barayaturira mu mihana ya Kasanzi Kitovu ni hafi y'ishyamba ry'iratiro rya Virunga mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu ijoro hagati yo ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu nta muhari uriyitirirwa bwicanyi ariko muhari ADF niwo ukunze kugaba ibitero bihitana abantu muri utwo turere leta yatangaje ubutegetsi bw'igisirikare mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko na Ituri mu ntango z'ukwezi kwa gatanu itumbereye guhasha ubwicanyi igisirikare cegeka kuri ADF ariko abasivile bicirwa muri ibyo bitero bariyongereye kuva icyo gihe nk'uko ishyirahamwe ryo muri Kivu rikurikirana iby'umutekano mu buseruko bwa RDC ribivuga
urakoze Aloyizi Bigirima namukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewa akadomo com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara
Mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nabyo byiraga mu ntangiriro za yamakuru abarundi barenga 100 bari mu nkambi na Kivale muri Uganda bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamusaba ko yabafasha bagasubira mu gihugu cyabo inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
twari twahunze duhunga umutekano muke ariko ubu umutekano ni wose warabonetse
ubu ni umutamarazaro umurundi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya na Kivale mu Buganda haraheze imyaka 6 ari kumwe n'abagenzi we batera kama umukuru w'igihugu bari barahunze ko yo bafasha bakagisubiramwo
kanatsinda turumva ko bene wacu bavuye mu Rwanda za Tanzania n'ahandi ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi aramahoro
twe turatekanye mu mutima kuko twumva mu gihugu cyacu aramahoro kandi twahunze cyaheze
turaperereza mu batanguye kuza bamwe bazanywa n'indege twaba telefona bakatubwira ati iwacu na mahoro meza ati urajyama ukajyamira awushakiye niho uvyukira
abo nabari ku rutonde rw'abandi barenga 100 bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi na mugenzi we w'Uganda n'utwara ishami mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi hashtag nzitabira Desire umwe mu bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu gutahuka avuga ko ababyifuza barenga inshuro zitatu abashoboye kwiyandikisha yiganiye ijwi rya Amerika igituma
nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana Kivale cya kabiri nyakuba mu minsha makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaceri hagarara ntitwigeze tumenya impamvu ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike cyanke babahungure cyanke baje gusinya hanyuma ntibikogwe erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ruburenganzira
abenshi muri abo haraheze umwaka biyandikishije ku rutonde rwamanitswe na HCR mu ikambi ya Nakivale kugira ngo batahukanwe igice cyabo kigizwe n'abarenga 200 baratahukanywe mu mpera z'umwaka uheze yamara abasigaye bemeza ko babayeho mu buzima butoroce kuko bari baramaze kugurisha utwabo twose
mu Bugande nta kiturambiranye nkuko twiyandikishije gutaha nuko sinya tugasinye nuko sifara tugurisha twese tukamara kuva kugipanga imbugica ishireta byishwe twabigukije ubu duhagaze nabi turi mu kirehe nyoni
naho biruko arabandi babana mikambi ya Nakivare babona ko ataragira ko batahuka kuko bemeza ko ico bahunze kitarahera abo bagiriza abashize habona ngo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunze ubu numwe muri bo
ikibazo cyo guhonyanga gateka kazi na muntu ngo terabantu bwicanye ndengera butungane kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikira igishyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa
yamara abateye kama perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure
abariko bavuga ko twari twaguzwe dushaka gutaha nta mugambi mwiza na gato yabadufitiye ahubwo mwebwe mubaturabire neza mubagenzure bashobora no kutubwira nabi
bifitiye bene wabo mu bihugu byo hanze kugira ngo bironderere ubuhungiro bwo hanze kugenda bagende kunezerwa hamwe na bene wabo abo kabisa ntituri kumwe nabo bafite inyungu zabo
ubushikira nkanje bw'intora gate mu gihugu n'umutekano bwitawe ikibazo cy'impunzi burahumuriza ko icyifuzo cyabo cumviswe icyo bikoze Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajuru gutabukana impunzi mu Burundi kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika avuga ko akiri ntambamye nyinshi harimo n'ikiza cy'umugera wa corona
ibiharuro twiha gutahukana hari igihe tutabishika ko kubera icyo kiza bivanye n'uko hamwe bugarati butumanze turindire igabanuke no bahankarorero nko mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cha Uganda ko nk'ubu mu gihugu cy'Uganda turabangiriye mu gihugu cy'u Rwanda aho kubazana mundwi mundwi tubazana kabiri mu kwezi zindi ntambamye nuko by'ukuri impunzi ziba zishaka gutaha mugabo ntihabura bamwe bamwe bikika mu kiza kubera imbizi canke ziriya tugasanga bariko barababuza
nayo Islam hese yemeza ko jyama yiteguriye gutahukana impunzi yose ibyisabiye Dana Hugues umuvugizi wa HCR mu karere k'ibiyaga binini Afrika guseruko n'ihembe rya Afrika yabwiye ijwi rya Amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi yariyo yose ariko kumwe wese abyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye HCR yemeza ko ikibazo cy'umugera wa corona cyateye ku isi aricyo cyatumye umugambi wo gutahukana impunzi uhura n'inzitizi rihamagarira ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo Murundi umunyekongo umusomali canke uturuka ahandi ko yo bisaba kugatwe kiwe aho kwandikira hamwe amakete canke intonde HCR yerekana ko mu Buganda hakiriyo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 50 nayo impunzi z'abarundi muri rusangi HCR rivuga ko ubu barenga gato ibihumbi 271 abenshi bari mu makambi y'impunzi mu Rwanda muri Tanzania mu Buganda muri Congo no muri Kenya cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi kandi amashyirahamwe ategamiye kuri leta avuga ko kuva mu mwaka wa 2015 abantu barenga 250 baburiwe irengero leta y'u Burundi kimwe na komisiyon y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi CNDH barabihakana inkuru ya Desire Hatungimana
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yamenyeshe ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye avuga ko ari kwihenda kuko acibonekeza henshi mu bihugu Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inchuti umugenzi cyangwa umuvyeyi yazimanganiye bitera gahinda bene kubura babo amenyesha ko ibishobora gukiza ababuza babo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa asaba amareta gukora ibishoboka byose ako kabi kagatuzwa mu gihugu cy'u Burundi. Kuva hadutse umutekano mu mwaka w'2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka w'2015. Ari mu rugendo rw'iwe Kinshasa muri Congo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa ko ari ikinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje wagateka akazi na muntu naho no munsi ataco batubwiye kubijanye nuko ibintu byifashe, kuko uburongo uyo mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe baremeza ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mwaka w'2020. Icyo cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne.
Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruka mu mwambwira izina kanuni mutu muntu runaka yaraburi wirengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi zikibi inyuma y'amabizikora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukuja gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi zikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda. Nubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburi birengero, ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Fokode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mwishyirahamwe Fokode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri inondwi ishyirahamwe Fokode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mwaka w'1972 abo babuza ababo bamenyesha ko atakintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe ntumushingure. Ako gahinda ni nako nababuze ababo mwaka w'2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru k'inyamakuru iwacu yabuzwe irengero mwaka w'2016.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cama uko nyene umuntu abana nacyo akakigumana n'abana n'uko nyene nyene barambaza. Hari igihe biyumvira akavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tuba tugenda kumva yiwe tugashyiraho nk'udushurwe tukamwibuka ugatariko se impamvu niyihe yatumye bamutwara burundu bakamwica bakamuhamba ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu. Nuko nyine ibibazo ntibibura pe.
Mwishyirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Kavib bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye Kavib amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye 1000 harimo 200 y'abanyurujwe.
Muri Kavib turemesha cyane imiryango yabuze tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku 1000 yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha co kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi, kandi n'amadosiye ariko agenda neza ariko arakurikiranwa mu ibanga ntangere. Kavibe kandi iratera ka sentare mpuzamakungu mpanavyahishashirahe ariyo rakuru penale international nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutse amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa.
Uwo mushingwamanza arizeza imiryango y'ababuze ababo ko bitewe bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa. Desire Atunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amashyirahamwe anyuranye aharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu arimo akorera muri Amerika no muri Afrika agiranye ikiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere ikiganiro cyabereye imbere ya ambasade y'u Rwanda Washington DC mugenzi wacu Tim Harris Shimo yavuganye na Claude Gatibuke uri mu bagiteguye avugana kandi n'uhagarariye diaspora nyarwanda muri Amerika Kati Rwivanga Claude Gatibuke yatangiye amubwira impamvu bateguye icyo kiganiro.
Janye nuko ashize umwaka Paul Rusesabagina ashimuswe ashimutiwe muri Dubai bakamujyana mu Rwanda no kurindi hohoterwa rikorerwa abanyarwanda cyane cyane turavuga kuri za kanki za Karasira Emabde kuri Idamange kuri Bahati kuri Mitsindo Viateri abanyamakuru bafungwa bakamara igihe nka ba Cyuma Hasani iburirwa irengero ry'abantu nka ba Shaka Gilbert banje inshuti Jean d'Amour n'abandi na ba Elimine iragena n'abandi benshi ikindi turanerekana turanavuga ku bijyanye ukuntu leta y'Amerika iri mu bihugu bishyigikira bishyigikira leta y'u Rwanda byaba ku mafaranga byaba mu buryo bwa politike byaba muri mu buryo diplomatique mbese uburyo butandukanye bakora none tunabwire n'abaturage ba Amerika icyo bakora n'abategetsi ba Amerika icyo bakora kugira ngo bino bintu bihinduke muri make ni objective abayiteguye rero donc ni icyo tugamije ababiteguye rero ni imiryango itandukanye hari uwitwa bo Advocacy Network for Africa ntabwo ari umuryango umwe ahubwo harimo imiryango irenze 200 ikora ku bintu byo guharanira uburenganzira bw'abanyafrika ikorera hano muri Amerika ni imiryango irenze 200 natwe umuryango wacu urimo witwa African Great Lakes Action Network ariko nawo uri mu basponsorije icyo gikorwa donc African Great Lakes Action Network ni Aglan noneho abandi
Haraho waruvuze ko Amerika ishyigikira u Rwanda ikarutera inkunga ariko mu minsi ishize leta ya Amerika nayo yagaragaye mu bantu basa nkaho badashyigikiye cyangwa se bashaka ko Rusesabagina arekurwa kuba uvuga ko leta ya Amerika ishyigikira u Rwanda hano ushaka kuvuga iki
Ibyo ni bya bindi hari terime yadutse nshyashya yitwa gutandaraza urwanya injustice akanayishyigikira cyangwa se ishyigikira injustice ariko akigaragaza nkaho ari kuyirwanya leta ya Amerika turagira ngo ibishyire mu bikorwa noneho mu bintu nabyo dukora kandi duharanira hano muri Amerika nk'abaktiviste nk'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu nuko leta ya Amerika idatanga amafaranga idatanga imfashanyo idashyigikira abadiktateri idashyigikira abantu bakora ubwicanyi cyangwa se bahohotera abaturage ibyo rero leta ya Amerika turakomeza dushyireho igitutu kugeza babishyize mu bikorwa giye kuba mu magambo gusa bijye mu bikorwa bareke gutandaraza bakore noneho igikorwa nyabikorwa bigaragaza ko koko icyo kintu batacyemeye sinarusesa bagina gusa kandi tuvugira uko ari abanyarwanda benshi bari mu kababaro nkako ngako gusa icyo warubajije nuko turagira ngo leta ya Amerika noneho ibishyire mu bikorwa banahane na n'abantu bagiye bakora ibintu nk'ibyo abantu bakora ishimuta bagomba guhanwa kuko ni ibintu bihanwa na leta ya Amerika noneho hakaba hari ibihano bashobora guha za leta gutaguhara uko guhagarika imfashanyo hari no kwitangira ibihano bya bindi bibuza abategetsi bamwe na bamwe kuba bakora ingendo
maze kuvugana na Claude Gatibuke uri mu bateguye iki kiganiro navuganye na Kati Rwivanga umunyarwanda uhagarariye abandi banyarwanda na muri Amerika nawe mubaza icyo bitekerezaho.
Urumva twebwe nk'abanyarwanda turakurikirana the law of the country. Ibyo nibyo twashingiraho niyo focus yacu at the moment. Nuko natwe igihugu cyacu gifite laws kandi ntabwo duhaguruka ngo duhimbe ibintu, hariho evidence zihari zerekana ko Rusesabagina afite ibintu yakoze agomba gusobanura in the court of law. So ntabwo nk'abanyarwanda we trust our government and we trust the justice system of our government, and that is new approach to labor, new approach to kurikirana kuko natwe ni igihugu gifite laws kandi we trust our justice system to take its course. Ntabwo tujya maranga mutima kuko so far nibyo that's what people are just going on about. Ako twebwe nk'abanyarwanda tuzi ko igihugu cyacu gifite justice and turakomeza focusing kuri iyo ukuntu igisubizo kizaturuka mu muri court of law mu Rwanda.
Ariko mu bijyanye n'amategeko.
Amategeko, yes.
Kati Rwivanga na Claude Gatebuke bavuganaga na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Imikino ya Afrobasket ibera mu Rwanda irakomeje. Kuri wa kabiri ikipe ya Uganda irahura n'iya Nigeria, ya Sudan y'Epfo irahura n'iya Kenya. Jean-Claude Munyandinda aragaruka ku mikino kamarampaka yatangije kuwa mbere.
Mu irushanwa rya Afrobasket ririmo kubera muri Kigali Arena Iremera, ejo kuwa mbere hatangiye imikino ya kamarampaka igamije kujonjora amakipe ane agomba kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza, agasangayo andi makipe ane yarangije ari aya mbere mu matsinda yayo, ariyo Cap Verde, Tunisia, Cote d'Ivoire na Senegal. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarayisezerewe imbere y'abafana bayo nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Guinea Conakry amanota 72-68. Mu wundi mukino wa kamarampaka wari watangiye isaa 9 z'igicamunsi, ikipe y'igihugu ya Angola yasezerera ikipe y'igihugu ya Misiri iyitsinze amanota 72-62. Uyu munsi kwa kabiri muri mikino ya kamarampaka hateganyijwe indi mikino ibiri. Kubera isaa 9 z'igicamunsi, ikipe y'igihugu ya Nigeria irahura na Uganda, hanyuma isaa 12 z'umugoroba Sudani y'Epfo ikaza gukina na Kenya. Ejo kwa gatatu hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza, indi mikino ibiri ikazakinwa ejo kwa kane. Kwa gatandatu hateganyijwe demi final, naho umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa final ikazaba kuri iki cyumweru tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cyenda. Tunyarukire mu mupira w'amaguru, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kugera mu mujyi wa Agadir muri Maroc, aho igomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Mali ejo kwa gatatu. Ni mu rwego rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Katari umwaka utaha. Ese kuba u Rwanda ruzakina na Mali ku kibuga kitari cyo muri Mali hari inyungu bifite Amavubi y'u Rwanda? Igisubizo turagihabwa n'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu Amavubi, Mashami Vincent.
Muri iyi minsi umupira usigaye ufungutse, ngira ngo ntabwo bigisaba ko utsindira mu rugo cyangwa se udatsindirwa mu rugo. Ushobora kuba uri mu rugo ugatsindwa, ushobora kuba uri hanze ugatsinda. Ngira ngo rero ibyo ntabwo tubirebaho cyane. Icyo tureba ni adversaire tuzakina nawe uko ateye, imbaraga ze ziri hehe, arifuza iki, twe turifuza iki muri uyu mukino, naho tuzakiniraho. Ngira ngo ko atari muri Mali, ngira ngo ntacyo bihinduraho cyane kuri gahunda z'umukino. Turakomeza kwitegura uko twari no kwitegura tuzajya gushinga muri Mali. Icyo turebaho gusa ni ugukora ibyacu kwa tukabisoza neza, hanyuma nanone tukareba Mali uko iteye n'uko twaritegura, kuko n'iminsi nayo ngira ngo urabona ko yarangiye.
U Rwanda ruherere mu itsinda rya gatanu hamwe na Mali, Kenya na Uganda. Kuri iki cyumweru tariki ya gatanu Nzeri, Amavubi y'u Rwanda azahura na Harambee Stars ya Kenya kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Aha ni bo dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri Yabaru wafashije kuyabagezaho. Nongere bashimire kwa mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Mwari kumwe na Venuste Nshimimana, mbifurije umunsi mwiza.
Vadaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha, waho muri hose kwisi dore ntacyo ibaje. kumutima tubifurije kuramba.